Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba Jewe Diane ni nahazo ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu ku Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru ziyagize Uburundi bwuganya imipaka buhana n'u Rwanda.
N'umunsi twatwuganya imipaka kandi uzavugira nka Bera ingo yafashe yarabiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nchingo nemba kasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo yiye mu Rwanda cyane.
Uyu ni Martin Interetse n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi. Mu Burundi kandi muri make umenyesha makuru Florian Irangabiye yarengutse kuri no wa kane muri Sentare na Henyuzwa ibujumbura. Hakurya y'Uburundi muri ano mezi atatu aheze uruzi rwa Kongo rwaruzuye rurarengerwa ruhitana abantu barenga 300 muri Kongo Brazzaville na Republika Demokarasi ya Kongo. Ku yindi migabane Irani yemeza ko yafatiye mu kigobe cya Oman ubwato bwa Amerika butwara ibitoro. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase. Mube hafi kandi musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu vyihindagurika ry'ibihe muri ano mezi atatu aheze uruzi rwa Kongo rwaruzuye rurarengerwa ku rugero rutigeze rubaho muri ino myaka irenga 60 iheze. Ubwo ruzi rumaze guhitana abantu barenga 300 muri Kongo Brazzaville na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Kudategura neza ibishushanyo mbonera by'imijyi n'ibikorwa remezo bidafite ingufu byatumye ibihugu bimwe byo muri Afurika bishobora kwibasirwa n'imyuzure nyuma y'imvura nyinshi yagiye irushaho kugwa biturutse kuhindagurika ry'ibihe. Ferry Mowa, inzobere mu bijyanye n'amazi y'inzuzi mu buyobozi bw'imigezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko ibiro bye mu kwezi kwa 12 byagaragaje aho amazi azaba menshi biburira ku bijyanye n'ikibaya gishobora kwibasirwa n'imyuzure mu murwa mukuru Kinshasa kiri hafi y'uruzi. Mowa yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko kuri uyu wa gatatu amazi y'uruzi yageze kuri metero 6.3 na santimetero 20 hejuru y'igipimo cyayo mu nyanja. Habuzeho gato ngo agere ku gipimo cyayo cyo mu 1961 cyari kuri metero 6.3 na santimetero 26. Minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko ibice byinshi bituranye n'umujyi hutuwe cyane wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabayemo imyuzure kimwe no mu ntara zirenga 12. Abantu hafi 300 barapfuye kandi ingo 300,000 zahuye n'ingaruka z'imyuzure aho amazi abadirwa mu 100,000 yasenyutse nk'uko ministre yabivuze mu itangazo ryo mu cyumweru gishize. Mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Kongo, umurwa mukuru wacyo Brazzaville nawo uri mu nkengero z'uruzi, abantu byibura 17 bahitanywe n'imyuzure mu bice 8 bitandukanye harimo n'umurwa mukuru. Aha naho ingo 60,000 zahuye n'ingaruka z'imyuzure.
Igihugu cha Irani chatangaje ko inteko zacu zafashe ubwato bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara ibitorero mu kigobe cha Oman. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Itorokanizo ry'amakuru rya Leta ya Iran Fars ryatangaje ko igisirikare kigwanira mu mazi cy'ico gihugu cyafashe ubwato butwara ibitoro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mazi y'ikigobe cha Oman hisunzwe itegeko rya Sentare. Itorokanizo ry'amakuru ryatangaje kandi ko Iran yafashe ubwo bwato Saint Nicholas inyuma y'uko Amerika isahuye ubwato butwara ibitoro bwayo mu mwaka urangiye. Ingingo ya Iran yo gufata ubwato Saint Nicholas ibaye inyuma y'indwi zitari nke z'ibitero by'abagwanyi b'abahuti bashigikiwe n'ico gihugu ku mato mu kiyaga gitukura. Bavuga ko ari mu ntumbero yo gushigikira abanyapalestina mu ntara ya Gaza mu rugamba barimwo rwo kugwanya Israel. Ibitero by'abagwanyi b'abahuti byaratumye haba impungenge ko inteko ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura amazi y'ikiyaga gitukura zishobora gukora ibitero byo kwihora kuri abo bagwanyi, cyane cyane inyuma yo ku rwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku munsi wa gatatu rutoye ku vyerekeye kwiyamiriza abahuti.
Fidela Niyongabo urakoze. Hagataho akanama ka ONU kajeje umutekano ku isi kariyamiriza ibitero vy'abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen ku bwato buca mu ibahari itukura ibahamagarira ako kanama gahamagarira burwanyi kubihagarika ejo ni mukankusi.
Umushinga w'umwanzuro wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani usaba abahuti guhita bahagarika ibitero nk'ibyo bihungabanya ubucuruzi ku isi kandi bikabangamira uburenganzira bw'inzara zo mu nyanja n'ubwisanzure. Abagize akanama k'umutekano 15 bashyigikiye uwo mwanzuro, nta n'umwe watoya urwanya. Gusa Uburusiya, Ubushinwa, Algeria hamwe na Mozambique barifashe. Linda Thomas Greenfield, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye ONU, yaragize ati:
Now even as we continue to demand that the Houthis stop these attacks, we also must not overlook the fact.
Erega naho tubandanya gusaba dushimitse ko abarwanyi b'abahuti bahagarika ivyo bitero, nitubwijwe kwirengagiza ko Irani yahaye abo barwanyi nyene uburyo bwo kugaba ibitero igihe kirekire. Mu gihe rero Irani yohagarika gushigikira abahuti, nabo bashobora kugira ibibazo byo kumenya aho ubwato bw'ubucuruzi bugeze, ndetse no kugaba ko ibitero igihe buri ko guca mu ibahari itukura no mu kigobe cya Aden bikagorana.
The Houthis would struggle to effectively track and strike commercial vessels navigating shipping lanes through the Red Sea and the Gulf of Aden.
Abahuthi bashyigikiwe na Irani bavuga ko bacungana n'amato ajya cyangwa ava muri Israeli, kandi ko barimo kubikora mu buryo bwo kwifatanya n'abanyepalestina bo mu ntara ya Gaza. Nyamara amato aturuka mu bihugu 40 yaribasiwe, kandi yose seko afite aho ahuriye na Israeli.
Ejo ni mukankusi, urakoze. Abacamanza muri sentare mpuzamakungu hijeje ubutungane uno munsi kwa kane batanguye ilahe mu Holland iminsi ibiri yo kumviriza urubanza rwa Afrika y'Epfo yagirizamwo Israel gukora ihonyabwoko mu ngwano hiri mu ntara ya Gaza. Fideni Yongabo nivyagarutse kutubwira.
Abo bacamanza kuri uyu wa kane batanguye kumviriza iminsi ibiri y'ubwo rubanza rwashingishijwe na Afrika y'Epfo aricyo gihugu cagiriza Israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano iriko ikora mu ntara ya Gaza. Afrika y'Epfo isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gusaba ihagarikwa vyihutirwa ry'ibitero Israel iriko irakora mu ntara ya Gaza. Mu rubanza Afrika y'Epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gukurikirana Israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihonyabwoko no gukora ibishobose byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya Gaza bakingigwe mu buryo bwose bushoboka byihutirwa. Afrika y'Epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugera migwa n'ibikorwa by'ihonyabwoko. Israel yarateye ivyatsi ivyo birego, yavuze ko bitagira ishingiro. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zikora ibishoboka byose kugira zirinde kwica abasivili. Yagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abasivile nk'inkinzo. Netanyahu yavuze ko Israel iko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi Hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina. Yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu.
Mukanya turaja mu Burundi no mu Rwanda, ariko imbere yaho reka mbanze nshimire mugenzi wacu Fidela Nyongabo hamwe na Ejo ni mukankusi kurano makuru baheje kudushikiriza. Mwumvise na yandi murashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya rero ni ku mipaka u Burundi buhana n'u Rwanda. Uno musi kwa kane mu nama y'umutekano yahuje mu Burundi umushikiranganjo w'intwaro yo hagati muri ico gihugu n'umutekano hamwe n'abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Kayanza, aho umushikiranganjo yamenyesheje ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda azugaye. Inkuru irambuye turabaza Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda.
Mu nama yahuje umushikiranganjo Martin Interetse n'abajeje intwaro guhera kuri buramatari bamustanteri bose bena barongoye amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Umutekano n'iterambere rusangi yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderano yari ifitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Mu majwi dukesha abari muri iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanirana n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota atari uguhekura u Burundi.
No musi twatuga imipaka kandi utavugena nkadenga ingo yafashe yabwiye mu byumve ntacyo kuvuga ngo nciye ngo nemba gasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo giye mu Rwanda cyane nabibona aho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu twabirukanye nawe nyine kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe zikabanza yihano kuko afise imigambi idatomoye niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera abarundi
iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Koloneli Cishayo Remi yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara rongoye ihanurube n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari Cishayo n'abarongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko bari muri iyo babibwijwe rya Amerika ko kiretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makomine iyo ntara hatekanye buramatari Cishayo yashimangiye ko u Rwanda rubaniye n'abo Burundi
ningabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura duca dusubira inyuma ariko nta canonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukiyumvira yuko baba barabasada b'u Rwanda bari baje gutata kugira barabahe ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye novuga yuko ubwo rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye ata kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwumva
mu zindi ntara zihanurwe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu ubaho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cha Mabayi ariko ntibamenye ibera muri ico kibira baremeza kandi ko muri iyo komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi nayo nyene ihanurwe n'u Rwanda hibonekeza uruja n'uruza rw'abasirikare ku bwinshi gufunga rero iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka uheze w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku genekezo rya 2019 z'ukwezi kwa 12 yongera arabisubiramwo mu ijambo yashikirije abarundi risoza umwaka wa 2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu mugwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri
kuva igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye kugenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ivuga izo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 u Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko ari gurufasha imiharigwa ya leta y'u Burundi leta y'u Rwanda yamiriye kure ivyo birego vy'u Burundi mwitangazo yasohoye kugenekezo rya 2019 u Rwanda rwamenyeshe ko atanahamwe mu buryo bwari bwo bwose ruhuriye n'imigwanyo y'u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu casabye u Burundi ku bibazo bafise byo uganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufungwa iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitse abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mwaka 2015 twagerageje guhamagara umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda kugira gice ashikirije kuri iyi ngingo ya leta y'u Burundi ntiyatwitaba n'ingingo yakiriwe nabi na bamwe banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo hari n'uwatumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo ifashwe akiri mu Rwanda Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye bakunze bijwi rya Amerika none ino ngingo muyivuga kwiki inkuru twabashe ko kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu muje ko mutereho ijisho hama mutubwire ico mwibaza kuri yugarwa gimipaka u Burundi buhana n'u Rwanda duce tuguma mu Burundi tubabwira ivyo kumenyesha makuru bwigenge bwo kumenyesha makuru Florian Irangabiye yarengutse no musi muri Sentare ntanyuzwa ibujumbura yungururije igihano yakatiwe co gupfungwa imyaka 10 mu gihe yagirijwe ivyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi irwana Madame Irangabi muribuka ko yafashwe avuye mu Rwanda. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka cumi. Uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe, kuko kubwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'ahari cyo camwagiriye. Igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije kwicaha yagikoreye ku radio ikorera mu buhungiro yitwa Igicaniro, ari nayo yarasanzwe akorera i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umuryango. Abacamanza basiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri iyo radio yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo. Kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe ry'Amerika. Mu minota itarenga cumi abashingwamanza biwe baseguriye abacamanza ba sentare ntayinyuzwa ko ata kimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha Irangabiye yagirijwe ku rubanza rwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko yaho nyanzwe gutyo kuyo sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza, ndetse Floriane Irangabiye akarekugwa atakirinze gusabwa. Abacamanza bamaze kumviriza ivyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza bace bashira urubanza mu mwiherero. Urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntacu bashimye gushikiriza abamenyesha makuru. Bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye. Bongera ko bazogira ikindi bashikirije ingingo ya sentare ntayinyuzwa imaze gusohoka. Ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashyirahamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka ka zina muntu n'akabamenyesha makuru. Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru Iwacu n'umwe muri abo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières, avuga ko yasomye neza ibyo Floriane Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe.
Nasanze ibyo bavuga ari nabyo umukuru w'igihugu yiri kwaravuga nawe nyene ubunyonyezi utungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa. Ni vyiza yuko umumenyesha makuru yerekana ibigenda neza, ariko na cyane cyane n'ibitagenda neza, kandi abari kwarubaka abari kwarafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe.
Irangabiye ni bo mugore umwe rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika. Inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe. Imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuginga mu buraruko bw'igihugu. Uwutwa runane w'umenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyunge ko abona ko umuvyeyi w'utwa na tubiri tutararenza imyaka cumi azira umwuga wiwe.
Ikibanza ciwe sico sico mu mpimba sico mugasho. Floriane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe. Turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe.
Irengutswa rya Irangabiye rije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Ryari ryifuza ko uyu munsi hatogera uwo mumenyesha makuru atararekugwa, kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro. Maitre Tony Nkina ahiruka gufungurwa amakungu abigizemwo uruhara mu gusemera era kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Uyu aheruka gusiga Irangabiye mu munyororo yibaza ko nubu ako kamo k'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije.
Uruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu hanera agateka kazi na muntu ni ntahangere mu gukeura ibihugu bitubahiriza ku gateka. Ni muri iyo ntumbero ayo mashirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye afunzwe hogwa umwuga wiwe. Birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bakwitwararika cyane icyo kibazo, nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri Jeo Maitre Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo. Leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyeshamakuru kuko icaha yagirizwa atacyo yakoze. Ibikoze gutyo yoba yerekanye ko ishyigikiye ubwigenge bw'ubutungane.
Kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza, aha twavuga nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage n'Ubumwe bwa Buraya nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika avyemeza. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubushakashatsi bwakozwe n'umwigisha muri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umurundi Leonce Ndikumana, akoresheje uburyo bwatanzwe n'ishyirahamwe Carnegie Corporation rifise icyicaro i New York, bwasanze mu bihugu bitari bike byo muri Afurika bitunze ubutare mu kuzimu kwabyo hari ibintu byinshi bidasobanutse mu kuntu ubwo butare bushorwa hanze. Professeur Ndikumana atangura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, atangura asigura ukuntu muri Zambia vyifashe.
So muri ico gikorwa ico turaba no kuraba ingene ubutaka bwa Zambia buriko burafasha Zambia gutera imbere cyangwa budafasha Zambia gutera imbere. Mu byo turaba rero turaba ingene ubutaka bwimbwa muri Zambia bushogwa hanze n'amakompanyi cyane cyane yo hanze, basanga mu biharuro batanga muri leta.
Mwasanze byifashe gute aho muri Zambia?
Basanze yuko urabye ibiharuro byanditswe muri leta yuko bivuga ubutaka bwadandajwe hanze, dusanga bidahuye na gato n'ibiharuro by'ubutaka bwaguzwe n'ibihugu aho babirunze. Ni ukuvuga ibiharuro bya exportation y'ubutaka muri Zambia ntibihura n'ibiharuro bya importation y'ubutaka mu bihugu iyo babirubye.
Ibyo biva kuki?
Mu bisanzwe iyo kompanyi idandaje ibintu hanze, igize exportation, idandaje ibintu hanze, ikaronka amadolari cyangwa amaero, ayo madolari mu bisanzwe acaza mu mabanki mbahi ari yaba banki y'igihugu cyangwa amabanki komersiyali yo mu gihugu, bica bifasha igihugu kugira ngo ayo mahera niyo adocafasha kugira ngo bagure ibintu byo hanze bya importa. Kompanyi rero iyo idandaje ibintu hanze ikandika ibiharuro bitoye, faze nk'ubu yo dandaza ubutaka bw'imyari mugabo akandika yuko badandaje imiliyoni amajana munani, ni ukuvuga imiliyoni amajana abiri aguma hanze kuko ntibayerekana muri banki y'igihugu. Icyo rero bica bituma bashobora kuyakoresha ibyo bishakiye, mugabo urumva igihugu kiba gihombye kuko ayo madovize ntazoba gikoreshejwe mu kugura ibintu igihugu gikenewe.
Ayo madovize yaca mu mifuko y'abo bantu babikora?
Ayo madovize urumva ataguma mu mifuko ya kompanyi y'abakompanyi cyangwa umuntu asanzwe ariko aradandaza hanze, agaca ashobora kuyagura ibintu nabyo ntazobe agitegerezwa yamuhaye kugira ngo aze kugura ibyo bintu. Ikindi leta ikihomba ni uko nk'amatagisi yotanzwe kuri ibyo biri kubera dandazo hanze ntabakitanzwe. Ikindi homba ko ni uko iyo kompanyi imaze kuvuga yuko yadanaje miliyoni amajana munani gusa kandi yadanaje miliyaridi, ni kuvuga yuko na benefisi yayo izoba ntoyi, nicyo gituma izoshitanga tagisi ntoyi muri icyo gihe.
Icyo kigwa mwagize muri Zambia murakigize no ku bindi bihugu, eka murazi ko hariho n'ibindi bihugu bitunze ubutare eka ubutunzi cimeza, byifashe gute mu bindi bihugu vyoba byifashe nk'uko muri Zambia ku bijanye cyane cyane n'ukuntu ibigurishwa cyangwa ibishorwa hanze usanga ibiharo bidahuye n'ivyo ibyo bihugu byaguze byerekana?
Ibyo icyo ni kibazo gihambaye kuko yabugira uti Zambia n'icyo gihugu cyonyine kibyiyongora, ni wogira uti ntacyo Afurika izoteba itere imbere n'ingoga. Ahubwo twe turabye mu kibazo tumaze kugira Zambia siyo yonyine, ibihugu byose tumaze kuraba dusanga zifite izo ngorane. Mu gitabo twaje gusohora mu mwaka uheze twasanze Afurika y'Epfo nayo ni iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu. Cote d'Ivoire ifite ingorane nk'iyo nyene mu byerekeye kudandaza kakao. Angola ifite ingorane nk'iyo mu kudandaza ibitoro. Muri iyi proje turiko turakora dukora kuri Zambia, tugakora no kuri Ghana. Ghana nayo ni iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu hanze. Usanga rero ibihugu byose byo muri Afurika bifite iyo ngorane yuko bigoye kugira ngo umenye ibyo badandaje ko ari ibyo bavuga ko badandaje ari byo changi kwa likuwa rabezi. Kensi rusanga, ibiharuro amakompanyi atanga muri leta bidahuye n'ibiharuro abo babidandaza ko batanga muri leta iwabo.
Ibihugu byo muri Afrika cyane cyane ibyo bitunze ubutare mu kuzimu byokora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma bidatera imbere bive mu nzira.
Kugira ngo dutorere umutsi iyo ngorane hariho biteza gukorwa mu bihugu byo muri Afrika iyo ubwo butaka buva hakaba n'ibiteza gukorwa mu bihugu byo hanze bigura ubwo butaka mu mabanki yo hanze amakompanyi ajana mu mahera mu bihugu byo hanze ariyo ateza kugira mu maguru nayo hanze ariyo ateza kugira disipline y'ayo makompanyi akorera muri Afrika. Icyo fasha nuko bogira ikintu cyitwa digitalization. Ama operasyon yose yo muri commerce yo muri douane yo muri import yo muri export akaba ashobora kuboneka n'ingoga kandi kugira ngo tubone yuko ibiharuro byose bihuye.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku minsi ya gatandatu nyamungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni ukuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro agasaro kabura gakiza komeza uko giteye tubahuza n'abanyu.
Twongere twibutse ko ikiganiro muri sanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Nuko rero muravyumvise ko hariho ibizohinduka mu biganiro vyacu guhera ku munsi wa mbere. Izo mpinduka nta kindi zigamije atari kugira ngo turyohore ibiganiro vyacu bitandukanye mumva kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshuti bakunzi bacu mu kanya turaza gusezerana ariko imbere yaho ngende ndabibukije gato ko mu Burundi mu nama y'umutekano yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Kayanza. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugaye. U Burundi buvuga yuko budashobora kubandanya bugenderanirana n'uwo bwita umwabanyi mubi u Rwanda. Ino mushaka kugira icumi yivuze ko muce kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Mu gihugu cy'u Burundi kandi umenyesha makuru Florian Irangabiye uno munsi yarengutse muri Sentare ntayinyuzwa i Bujumbura yungururije igihano yakatiwe cyo gupfungwa imyaka 10 mu gihe yagirije ivyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi igwana. Florian Irangabiye yafungiye mu Burundi nyuma yuko yaravuye mu Rwanda iyo yari yarahungiye. Murano mezi atatu aheze uruzi rwa Kongo rwaruzuye rurarengerwa ku rugero rutigeze rubaho muri no myaka irenga 60 iheze rumaze guhitana abantu barenga 300 muri Kongo Brazzaville na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nino nkuru murashaka kongera gusubira kwimva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kwindi migabane igihugu cha Irani cyatangaje ko inteko zacu zafashe ubwato bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara ibitoro mu kigobe cha Oman n'abacamanza muri Sentare muhuza makungu hijeje ubutungane. Uno munsi kwa kane batanguye ilahe mu Burundi iminsi ibiri yo kumviriza urubanza rwashinzwe na Afrika y'Epfo aho yagiriza Israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano ibandanya kubera mu ntara ya Gaza. Ejo tuzobabwira ibizoba byavugiwe muri ugo rubanza. Mwakoze rero kudutega abiri kuri micro muri studio ya gatanu mwari kumwe na Diana Ninahazwe Ingenieur Patrick hamwe na Nadia Taha bari muhinga bw'ivyuma. Bakoze ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose murara haryana ahataryana harare umwansi. Ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zitandukanye. Muze muracisha amaso kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.